kubona Burundi bugiye kumara imyaka 6 butitabira inkino z'igikombe cy'Afrika kan hari abakunzi b'inkino batanguye kurambirwa bibaza ko aho bagiriye muri icyo gikombe mu mwaka 2019 bazoca bakomerezaho siko byagenze abakunzi b'inkino baganiriye n'ishyaka rya Amerika babona ko hari ibintu byinshi bikwiye guhinduka kugira Burundi busubire byitabirizo nkino uno abona ko abarongoye umupira mu Burundi hari byo bakwiye kwigira ku bihugu bikunze kwitabira ayo mahiganwa
n'ubukene bw'abakinyi kuko uravye ibihugu byinshi bifise abakinyi bakina ku mugane wa Buraya cyangwa se bakina mu mibikoma akomeye myinshi iritabira inkino za CAN cyangwa se inkino z'igikombe cya Afrika kuri ubwo rero simbuga ko ari intunganyo mbi ahubwo nuko kumbura abantu batarabona ko ari ikintu cyoba priorite ku barundi ntabwo nubwo ku mupira uraba priorite ku barundi cyangwa se uraba mu bintu byoshigwa imbere cyane ku barundi cyane cyane
uno wewe ntaca kure ati mu gihe cyose Burundi butagira ikibuga cyo kwakira inkino mpuzamakungu bizogora ko bubona iyo tike
bwa mbere na mbere ikintu cya mbere ni ukubura ikibuga mpuzamakungu burya iyo ugiye kwakirira hanze ibari ikindi kintu gikomeye cyane gose bari ikindi kibo watakaje ibintu bitari bike na cyane cyane wa mukinyi agira 12 intunganyo ya ekipe nationale ngendo bimeze gute ababinasiono prime itegeza kwiyongera tugeza kugira projet a long terme tukubakira ku bana bakiri bato yo kubaka ekipe nationale zo muri kazoza
nayo Olivier niyunge ko yanditse amateka agashikana Burundi ubwa mbere mu nkino za CAN amenyesha ko abari muri cyo gisata bose batagiye hamwe ngo barabire hamwe aho bipfira impinga ikinindende
no munsi wangaje ekipe ya kim nationale y'igihugu abantu babona byinshi babonamwo buryo bakabonamwo ingena abajuri babankadre nibaze rero ko hakina ko twicara hasi umuntu agatanga amazi yiwe ingena bibona abandi bakongereza hanyuma tugashobora gusubira kubaka uyu mugwi wa kim nationale kine nacu usanga integuro zacu zitangura zitevye samatala wabishoboye uyu mwanya rwo kubategura ni ntambamye kandi naho nyina tanteguro dusiyo ma junior n'amakade tubizotugura kugira dushike kuri ugo rwego rwa kim nationale de senior umbarone kibazo cyo kwicarira tukayaga muza gatanga icyumvira hageze hanyuma tukabikura yakomora
kuri izo mpungenge Alexandre Muyenga rongo ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB avuga ko bariko barakora ijoro n'umutaga kugira mu myaka iza bazaba bafise abakinyi b'umugwi serukira gihugu ukomeye mu bisata bitandukanye
rero tuzoshyiraho iyo academy ya FFB mu buruhuko bwa Noel tuzobegeranya bose ko ari abahungu n'abakobwa bamare nk'indwi bari hamwe bariko baramenyereza hamwe ku buruhuko bwa Pasika bigende uko nyene aho tuzoba dushaka kugira ngo tubone koko abafise impano zikwiye ku buryo tuzosigarana 50 b'abahungu na 50 babigeme abo nibo tuzoba dufata mu buruhuko bukuru nabo nyene dusubire tubashire hamwe babandanye rero bimenyereza bari kumwe n'abandi kugira ngo igikorwa tuyemeje kibandanye kije imbere
kubijanye n'ikibuga abatari bake babona ko ari kimwe mu ntamba myiza zituma Burundi butaronka itike yo kwitabira igikombe cya Afrika Muyengara bahumuriza amenyesha ko bitevye mu kwezi kwa gatatu umwaka uza ikibuga kizoba cyararangiye ikizoba gisigaye ari uko FIFA na CAF batanga uburenganzira bwo kuhakirira inkino mpuzamakungu Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika.